Iri mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi, mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabaramukije juti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Fidel Niyonga mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abantu baba ku isi babandanya kwiyongera uko umwaka utashe. Hisunzwe ibiharuro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, abantu baba ku isi muri iki gihe bagera ku miliyaridi 8. Mu karere ka Afrika bagera ku miliyaridi n'imiliyoni 460. Mu gihe abantu babandanya kwiyongera, uburyo baba bafise bwo kwibeshaho mu bihugu bitari bike, cyane cyane bikenye, ntibwiyongera ku rugero rumwe. Ibihugu bitari bike birimwo Ubushinwa n'Ubuhindi, ibihugu bifise abantu benshi cyane kurusha ibindi bihugu byo ku isi, byarashizeho imigambi yo kubyara ku rugero kugira bigerageze kugabanya umuvuduko abantu biyongera ko, kandi bituma iterambere ryavyo ritageramigwa. Yamana ntibyabujije ko abantu babandanya kwiyongera. Abahinga batangaje ko hamwe ibihugu biri mu nzira y'amajambere byogabanya kugwirirana cyane kw'abanyagihugu bavyo, iterambere ry'ubutunzi bwavyo ryokurikira. Nirihe sano mu by'ukuri riri hagati y'igwirirana ry'abantu n'iterambere? Nibyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Professor Evariste Ngayimpenda, yigisha ivyerekeye igwirirana ry'abantu kuri kaminuza Université du Lac Tanganyika ari i Bujumbura mu Burundi. Mutumire, ndabaramukije.
Nanye ndabaramukije, ngongera nkaramuka n'abari kwatwumviriza.
Ikibazo cy'igwirirana ry'abantu ku isi cifashe gute muri iki gihe muri rusange? Allo? 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 Umutumire wacu nti tumufise ku murongo, turamutaye ku murongo, turagerageza gusubira tumurondere. Mu kiganiro cacu turiko tuvuga ku igwirirana ry'abantu, isano riri hagati y'igwirirana ry'abantu ku isi hamwe n'iterambere. Nariko ndababwira ko hisunzwe ibiharuro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, abantu baba ku isi muri iki gihe ari miliyaridi 8.
Muri ka demokarasi ya Congo cyangwa hafi igihugu ca Tanzania, akumbure ukamanuka za Zambia, ibihugu twavuga yuko bitanguye kuremerwa n'igwirirana ry'abantu. Ariko mu by'ukuri icyo kibazo ku gihugu kirafise uko kimeze. Hariho ibihugu usanga biraje ishinga n'uko bifise abatama benshi atagwabuka bigifise kubera kumbure abantu baho batakizara cyane. Ni ibihugu biteye imbere nk'Ubuyapani, nka za Itali, nka za Suwede.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC turafise ikibazo cyo kuronka umutumire wacu ku murongo wa telefone. Reka turasubira tumurondere mu kanya. Turiko tuvuga ku kibazo cy'igwirirana ry'abantu ku isi n'ibijyanye n'iterambere.
Igira hirya ariko madamu, kuinyegera ariko abanyabugondera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe bubwo
eh yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukumva ko muri wese muri twebwe yagiye yibesha kundi yapa papa shofe twigende komba taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
komba taxi Mwite guri wakani mukayinyuzwa hona
La Benevolence ya Grola
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kibazo cigwirirana ry'abantu ku isi ni bijanye n'iterambere isano rishobora kurira riri hagati y'ibyo bintu bibiri mugerera abantu babandanya kwiyongera mugihe abantu rero babandanya biyongera ku isi uburyo mu bihugu bimwe bimwe cyane cyane ibihugu bikenye n'ibiri mu nzira y'amajambere ntibise uburyo buhagije bwo gushobora kuronsa ibikwiye abanyagihugu kugira ngo ryo gwirirana ntirigire ingaruka mbi ku bijanye n'iterambere ry'ibyo bihugu umutumire wacu yagarutse ku murongo mwosubira mu kabandaniza kuri kibazo twa twabataye ku murongo ajishigwirirana ry'abantu ku isi ngende kifashe muri iki gihe
nasubire guhera mere mu ntango
yego
nariko ndavuga yuko ikibazo cigwirirana ry'abantu gifise uko cyifashe ku isi yose ariko gifise n'uko cyifashe mu gihugu kimwe kimwe ubwacu duhereye ku isi izo miliyaridi 8 kumbure ntiziraba nyinshi cyane bazi isi ifise gushika uyu munsi ariko biba ingorane yigiye mu gihugu kwacu kimwe kimwe hari ibihugu ifise ingorane yuko kumbure uyu munsi bifise abasaza benshi ugereranije n'abandi basigaye kubera ko batakibyara kuko uyu munsi ku isi hariho ibihugu bitari ari bike bitakirenza mu bize cyo bita wayene muri usangi bitakirenza nk'abana babiri mbere biri munsi ariho nibigeze ku mwana umwe nka za Hong Kong cyangwa za Taiwan cyangwa no munsi mu bihugu bibi ufite ibiharuro byabyo bishika 225 gusa n'iby'ubu birenza umwa abana babiri n'igice kimwe ku mukenyezi afise hagati y'imyaka 15 na 50 kuvuga bakibaruka muri ibyo usanga hafi nusu ya hafi 125 inusu yabyo 43 n'ibyo muri Afrika uca wumva yuko muri Afrika ariho hagisigaye umurindi ukomeye w'igwirana ry'abantu ariko ahandi mu bindi bice byo ku isi igwirana ry'abantu uretse igihugu kimwe kimwe cyo muri za Aziya nka za Arabie Saoudite cyangwa nka muri Aziya nyine nka Afghanistan ibihugu bisigaye byose usanga umurindi wo kugwirirana utakiri munini ibyo bihugu rero bifite umurindi munini ibyo ubu no kwibaza yuko bifise ingorane zikomeye z'igwirana ry'abantu kuko abo bana bisaba kubahiga nkenerwa kubagaburira kubahumira aho biga kubavuza hanyuma ibyo nibakura kandi naho batarakura hariho abari imbere yabo bakuze baronkera akazi baronkere uburaro ariko mu bihugu bindi bifise abatama benshi asikumbira ingorane z'ingene bubungabunga abo batama kuko buryo mutama ugombye kumubungabunga ngo mufate neza hari uburyo bwinshi ibihugu uburyo birabufise bwabo rero usanga ari ubuzi kubungabunga batama n'ubuzi abantu benshi batirukira kandi abo batama nabo nawe bagifite umutunga atagishobora kuyikoresha ubwiwe ataronse wabituma ngo ayimutunganye.
Yego. Mwariko muravuga ko mu bihugu bikenye ibihugu biri mu nzira y'amajambere ariho hari uwo muvuduko munini w'indyaro mu karere k'ibiyaga binini mubona icyo kibazo cifashe gute mwariko muravuga ko byibonekeza cyane ku mugabane wa Afrika iryo guhirana ry'abantu mu karere k'ibiyaga binini icyo kibazo mukibona
ko mu karere k'ibiyaga binini icyo gihugu icyo kibazo gifashe kumwe hose muri make turacyari mu bihugu bifise umuvuduko munini ufashe nk'Uburundi, ufashe nka Kenya, ufashe nk'u Rwanda, ariko ahanini Uburundi kuko turacyari hejuru y'abana banini nusu ku mukenyezi akuze, ariko nk'u Rwanda ruri no mu rwegereye abana bane na Kenya yegereye abana bane. Icyo nicyo cya mbere navuga. Icya kabiri ni uko turi mu karere mu by'ukuri karimo abantu benshi, ariko na cyane cyane bakaba bagwiriye mu Rwanda no mu Burundi. Tukongera tukaba mu karere ibisagara bidateye imbere cyane. Ibyo ni nibyo, hari ibihugu nka Kenya, nka Tanzania, Uganda n'u Rwanda biri ko birisumura buhoro, ariko urabona nk'Uburundi byerekeye iterambere ry'ibisagara turacyari kure cyane. Rero iki kibazo cy'iterambere ry'ibisagara ni ikibazo gikomeye cyane, kubera iterambere ry'ibisagara sigura ibintu byinshi cyane birafite isano n'iyo n'abantu babayeho mu byerekeye kubaho neza, amatara, amabarabara, amazi, iterambere ry'imyuga yafitaniye kandi icyo bisana mu byerekeye kuronka akazi. Kuko ubu akazi ka none uretse kurimisha isuka kajyana n'iterambere ry'ibisagara, kakajyana no kugwiza umuyaga nkuba, kugwiza amabarabara n'amazi n'ibintu nk'ibyo. Muri make rero navuga yuko aka karere k'ibiyaga binini kakiri mu bihugu bifise ikibazo kigwirirana ry'abantu, mugabo na cyane cyane icyo kibazo nkabona yuko gihanze u Burundi gusumba mbere mu Rwanda cyangwa mu Uganda.
Mu Burundi abanyagihugu bangana iki ko ariko baratumviriza muri iki gihe?
Mu Burundi turi mu zero sansuma bigenze neza ngo bizoba vuba, ariko ubungereranya yuko hari udufite tugeze nko ku miliyoni 12 n'inusu ibyo aribyo byose, turi munsi y'imiliyoni 12 zongeye ntituri hejuru cyane y'imiliyoni 12 n'inusu. Uwo mugabo nobashizemwo n'abatakira mu gihugu kuva mu myaka ya vuba cyane nyuma y'ibihumbi 2015.
Naho mu Rwanda na Congo, mu Rwanda na Congo abantu bangana iki? Mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo
baradusumbya gatoyi, ariko Congo ubu nibaza kwirenza miliyoni hafi mirongo irindwi, ko nayo nyine umenga ntiheruka kugera fasi mavuba.
Muravye yego mubandanye
ko uravye Congo nyine ningana ukaraba ubundi n'u Rwanda ingene bingana, umva naho Congo yoshikana miliyoni ijana cyangwa nawe yoshikana hafi amajana abiri yoba igifite ihemero gusumba uko Uburundi n'u Rwanda biri uyu munsi miliyoni zazo 12 cya 13.
Afrika muri rusangi ifise abo bantu benshi, baravuga ko muri Afrika aba ibice bishika nka 60% by'ababa muri Afrika arabakiri bato. Mwibaza ko icyo gishobora kugira akamaro Afrika mu gihe hoba hari nk'imigambi myiza yerekeye iterambere kuri abo bakiri bato?
Kuba ufise igice cy'abakiri bato ni uko badatomora neza icyo bita abakiri bato, mugabo hezi bakunda gufatira ku myaka iri munsi ya 20. Kuba ufise icyo gice urashobora kuba umutwaro, nk'uko ishobora kuba amahirwe. n'umutwaro mu gihe ibihugu bitirimbanije neza ngo bibigishe bose cyane cyane bibigishe neza bibagaburire hanyuma bibavuze bakuru bakomeye hanyuma kandi ubu hari ikintu batahora bakunda gushyiramo kera habe hariho imigambi nk'uko wagize itomoye icyo bita guverna guko abantu barashobora kwiga bakamenya bakamenya ubuhinga bagakura neza bagaburiye mugabo mu gihe igihugu bakuriyemo kikabahaye amahirwe yo kwiteza imbere ugasanga izo nguvu n'ubwo bwenge bwabo bipfuye ubusa rero ndashobora kuba umutwaro mu gihe bigenze uko ariko mu gihe guverinansi y'igihugu imeze neza bakarondera imigambi irashe bagaheza bakarondera n'amafaranga yo kwishyira mu ngiro kandi amafaranga burya abuzi mu gihugu ntabuze ku isi kandi ntaburira rimwe iyo ufite imigambi itomoye n'iyo utayifitiye abafite umutahe baraza bakayishyira mu ngiro bakunguka nawe ukunguka muri icyo gihe rero kuba ufite urwaruka nk'urwo haba hasigaye yuko uguhigisha neza urondera ingene urugaburira neza urondera ingene uriha imico myiza ukarukundisha ibikorwa kugira ngo ukure ruzi yuko usereza kwiteza imbere ugateza n'imbere igihugu cyawe rero bivana n'ingene igihugu kimwe kimwe kibyifashemo cyangwa muri rusange afurika yose ibyo byifatamwo sinovuga rero ko ari amahirwe cyangwa umutwaro bivanye n'ingene byifashemo arashobora kuvamo kimwe cyangwa ikindi
murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufite Claude Hakizimana uratwumva uratwumva Claude uhamagaye urihe hara wo kwigira yo hari abantu bavugira inyuma yawe ukigira yo gato ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumvira ushikiriza
sari kibazo ndamuramusha
arabumva
mwaramutse
murakoze ikibazo nashaka kubaza ni ukuntu muri afurika iwacu bikoze dufite ibibazo gusumba muzahe naho tuhare mu bazungu ndebye turiga amashure tukanywa minuza banashima hanyuma tugasabye dutahira ya mashure twiga tukicara ngaho bamwe ugasanga mu ibarabara barabayingayi ukubura ibyo bakora bahari umwanya bashaka kuba ariko bahinga bakatwibaza ati mbega none afurika yose irakenye ku buryo urwaruka rwayo rwacye ku mashure udashobora kubona ibyo bukora kuko bose usanga bariko bihuta kugenda ku mugabane w'uburayi bamwe kumva hari abakunda kugwa muri irake mediterane hariyo bariko barava twagiye ku mugabane w'uburayi ugasibaza ati n'abanyafurika twaremewe guhera cyangwa twaremewe kurondera ubuzima nk'abandi tumwe nga turagowe leta zacu nazo urumva kugira ati nta buzi buhari nukwiga kucicara tukarindirira ngaho ibyo rero ikintu kiriho kirakorwa n'icyo murakoze
mu mwishure mu mwishure
mbanze mpere ku kuntu usanga urwaruka rutari ruto rwihahaniye kuvuga uburaya ego nibyo kumbura biraryoshye kuvuga uburaya ariko benshi iyo bashyitseyo basanga kumbure bitaryoshye kandi bitoroshye uko babivuga n'uko babibwiwe biriya bintu byo kwirukira iburaya birava ku kwihebura kubera ko akazi ari gake amahirwe yo gutera imbere ngaha muri afurika ari make ariko birava no ku byo bumva no ku byo babwirwa no ku byo basoma ngarutse rero ku kibazo nyezina mu by'ukuri icyo kibazo muri afurika kiriho ariko si afurika yose naho kumbura ibihugu byinshi byo muri afurika hari ibihugu bitari bike biriko birabyifatamo neza bigerageza kurondera imigambi mugabo ahanini muri afurika turafite ingeso y'uko cyane cyane bitaho gufata neza icyo muvuga class politique abatware abategetsi ugasanga bidutwara uburyo bwinshi hanyuma tukibagira yuko iterambere mu by'ukuri ihagaze ku guteza imbere ubuhinga n'abahinga uko niyo haza hakava hakava imigambi hakava hakava kazi icyo ni kimwe cya kabiri muri Afrika turashobora gutunganya ibihugu byacu ku buryo tugwanya biboneka bakaboko hanyuma rero ugasanga uburyo bwari kujya mu iterambere ry'ibihugu n'abanyagihugu bwiye mu mifuko ya bamwe bamwe mbere kubera kenshi arayo yarayo babanyonoye ugasanga bagiye kuyanyiriza ahantu hatazwi niyo kumbura apfuye ugasanga amafaranga ahezeyo umuryango ntuzi iyo yayabitse ugasanga byanse ko agirira akamaro wayije umuryango yarimwo ntagire n'akamaro igihugu hari naho uyakoresha nabi kubera ari amafaranga atakuguye kubera arayisahuye uyabonye gutyo ugasanga ntaco atumariye hariho n'ukwiga imigambi nabi duvuye kuko kumbure batumiriza bikwiye abahinga ngo babahe ijambo kugira ngo bahanure abajeje gufata ingingo no kuvuga abatware n'abakuru n'abanyepolitiki kuko mu bihugu byose bijya kugira amahirwe yo gutera imbere abanyepolitiki bemera gukorana n'abahinga bemera kubumviriza bagakorera ku mpanuro babahaye icya nyuma kiduteze inyuma n'aya macakubiri yizigiye imitima y'abantu twiga mu miryango yacu tukiga no mu mashure aba imboneza zacu zimwe kubera atakamaro zishobora kutumarira cyangwa kwimarira ugasanga ziri ko zitwigisha kwangana kwanga uwundi kwanga mugenzi wawe kwanga uwo mudasangiye idini kwanga uwo mudasangiye ubwoko kwanga uwo mudasangiye intara hanyuma ugasanga ingufu nyinshi tuzitaye mu kuryana aho kuzita mu gukora ibyoheza ngo biduteze imbere
murakoze
rero ntugire ngo ni ivumwe rya Afurika n'ibi bihugu biteye imbere aha byarahaciye ikibabaje gusa ni uko umenga abanyafurika turiko turahateba gusumba abandi ariko nkamwe mukiri bato mu by'inama y'ukujya muri ino matwi aba bateranya n'abandi ibyo shobora kuguhera hanyuma natwe tukiga kwiteza imbere nk'abandi
murakoze Patrick ari ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva neza
uhamagaye urihe
mamagaye ndigoma mubirebe
mose ikibazo icyumviro
kwa dufite icyumviro cy'uko kijyana n'ikibazo
mubicikirize
yego umutumirwa nagira ngo mbanze mu icyumviro gato akujya mu cyete cy'ifatanya n'ikibazo ni ukuvuga ngo ku rwego rw'imyongerere y'abaturage ku isi no kuntu twabihuza n'iterambere ni ukuvuga ngo ubwiyongere hose n'ubwo buriho hari aho bugenda bujyana n'umuco n'imiterere n'ibindi bintu byinshi cyane noneho iterambere ryo rikajyana n'uburyo abantu babyitwayemo none nkaba nshaka kubaza umutumirwa ni habuze iki ko gahunda zose zabaye nziza ariko ishyirwa mu bikorwa ryagira ikibazo aho ngaho niho nagira ngo mubaze agerageze akadusobanurire kugira ngo natwe twumvireho
murakoze
yego murakoze cyane
urakoze kuri icyo kibazo ibyo guhirirana by'abantu bijyana n'imico n'ibyo iterambere rijyana n'uburyo ariko icyo ni ukongerera ko burya nuko kumbure abantu bataronka umwanya wo kubyumvira no kubyigishwa bikwiye iterambere imbere y'uburyo nabyo nyine nicyo kimwe nk'irigirirana ry'abantu ijyana n'imico kandi iyo mico niyo nyine itubuza gutegera bikwiye ko igwirirana ry'abantu rishobora kuvamo intambamyi iyo mico niyo kandi itubuza yuko dushyira ingufu zikwiye mu iterambere imbere y'uko uburyo buza kuko umunsi imico yacu izotwerekeza ku iterambere uburyo tuzogerageza tuburondere ubwo tutarondeye buzoboneka handi uko nkuko nabivuze mu kanya gaheze uburyo urashobora kubura mu muryango kanaka cyangwa mu gihugu kanaka mugabo iyo ufite ibyiyumviro birashye ufite imigambi urashye abafite uburyo baraza bakakunganira kandi mukunguka mwese iterambere ryaho iwacu mfatiyeho ngaha ryabujijwe n'ibiki ubwa mbere bwobwo byarabujijwe n'uko tutarihaye ikibanza gikwiye mu migambi yacu kandi birasigurika urabye nk'igihe twikukira abahinga twari dufise yari yake ariko ahanini n'atabahinga bakwiye twaba twari dufise umuhinga uramurondera hari akaza ukamuhemba akagufasha gukora ibyo wifuza nko ngaho iwacu mu Burundi kanatari hake cyane cyane iterambere ryabujijwe n'indyane zagiye zirashikira igihugu kuko indyane cyangwa intambara zamara imbi mu gihugu kuko urabona ahantu haciye intambara ubwa mbere bwobwo uca uhagarika ibyo wariko urakora kuko ntushobora kwiyumvira gukora utaramutse kandi ushobora kwiyumvira gukora mu gihe wibaza ngo ibyo ukora buca umubanyi cyangwa umukeba wawe abisambura hanyuma iterambere urabona indyane zaratusamburiye ibintu byinshi naho mu byerekeye by'ubutunzi iyo utari kuratera imbere uri kuratera inyuma na cyane cyane iyo bishyitse ugasamburirwa cyangwa ukisamburira ko ibyo wari kubaka aho niho haba yuko tuguma turi ahandi mbere rimwe rimwe tugasubira n'inyuma kuko biranashika uko utera inyuma ntunabone ko wateye inyuma ukaba wibaza ngo ukurayeho n'abandi niko babayeho uko murazi yuko akanyoni katagurutse katanamenya niyo byeze kandi mu Kirundi bavuga ngo utagira ubwenge ashima ubwiyo.
Dufise Benjamin ku murongo wa telefone, uratwumva Benjamin? Benjamin uratwumva? Halo Benjamin?
Halo?
Uri he?
Halo?
Yego.
Ndi Kigali.
Ufise ikibazo wazumutumire cyangwa icyumviro ushikirize, ugishikirize?
Ndewe n'icyumviro n'igitekerezo. Igitekerezo cyanjye rero kigirana ry'abantu by'umwihariko hano muri East Africa. Icya mbere gishingiye kibitera icya mbere ni ubujiji cyangwa se ukutamenya. Icya kabiri ni ibintu bigendanye n'imyemerere. Ikindi ni ukuntu abantu bagenda ugasanga umuntu afite ikibazo cyo kuba afite nk'abana babiri b'abahungu akavuga uti ndashaka agakobwa ubwo agahora muri ndashaka agakobwa agakomeza akongera akabyara akabyara umuhungu akongera ndashaka agakobwa akongera akababyaye umuhungu bikarangira agejeje ku bana icumi. Icyo ni kimwe mu bintu bibitera. Ikindi kigendanye n'ubujiji ni ukutamenya ngo akamenya akareba ubutunzi bw'uko uko buhagaze akabasha kubona nabo azabasha kwishyurira minerivare aba azabasha gutunga uko bangana uretse ko urugero rw'ubukungu rwa hano muri East Africa ko bwanjye urebye no kubyara twanabireka kuko niba bafite ubushobozi bwo kurera abana barenze umwe ariko kubera ukutamenya umuntu aragenda nyine akabyara akaryama akabyara uko abitekereje kose yumva ngo umwana ngo ari gukina bikaba birarangiye. Igihe ku bwanjye rero ni ikibazo cy'ubujiji ari byo mwakwita kutamenya hakaba n'ikibazo cy'imyemerere aho umuntu akubwira abakristu by'umwihariko akubwira uti Imana iguhaye umwana ni umugisha ubwo mbese nta kontrol ibaho ku kumenya igihe cye cyo kuba yabyara n'igihe cyo kutabyara igihe icyo ari cyo cyose umwana agiye aravuga uti ni umugisha tubonye haleluya agatanga n'amashimwe mu rusengero nubwo ni ukuvuga ngo ikibazo cy'igwirirana ry'abantu gishingiye ku bintu bibiri kutamenya aribwo bujiji n'ikibazo cy'imyemerere n'ibyo bintu bibiri bituma igwirirana ry'abantu hano muri East Africa nicyo n'ibyo bintu bibiri byonyine bibitera. Murakoze
murakoze ndabashimiye. Mubivuga ko iki kuri icyo cyiyumviro cya Benjamin Mutumire?
Cyiyumviro Benjamin ashikirije ndagishyikiye nashaka kugishimangira ikibazo cyo kutamenya ni ikibazo gikomeye cyane kenshi ukutamenya ntibigusubize inyuma muri ibi byo kugwirirana gusa mu buzima bwawe bwose usanga bituma uguma hahandi mberukana subira inyuma kutamenya n'ubujiji birafatanye kandi ibyigwa bimaze gukogwa mu bihugu bitandukanye birerekana yuko ariyo nkwezi ya mbere y'ubukene y'ubworo rero iyo umuntu atacyo yirengeje atacyo afise yimariye kugira umwana umwe no kugira abana cumi birateba mu bwenge bwiwe bikaba cyo kimwe kubera iki kubera ko iyo udabishoboye kutunga umuryango wawe ntuba ukinezwe no kumenya ngo uno munsi yafungura iki cyangwa uno munsi umukenyezi wanjye yambara iki cyangwa umwana yambara iki cyangwa ndamujyana kwa muganga gute agwaye urarindiye agakira adakize naho agapfa muri icyo gihe rero wa muduti iyo mba nari mfite batatu abasigaye babiri iyo mba nari mfite batanu abasigaye bane ugateba rero akageraho utabona yuko uko wongereza umwana ariko uri kurongereza ubukene ariko uri kuratwara n'amahirwe yabo wari ufise kubaho uko urumva wewe urongereje umwana n'umwe wongereje babiri wongereje batatu mugabo itongo ryawe ririko riraguka aho wisumamwo ntibariko barakongera umushahara ku rugero ruhuye n'abo bana uri kurongera ko nimba uvuja guca ingero wewe ntucuvamo abakozi babiri cyangwa batatu noneho n'uwo mukenyezi wawe yari kugufasha urumva kumbure ari ibungenze ntashoboye kugufasha kuko arananiwe ararushe ugatusanga rero kugwirirana niyo nkwezi ya mbere y'ubukene birongereza ubukene hanyuma uwo mukene nawe kubera atanyishu abona ntagira inyifato y'ugusubiza inyuma na gatoyi ubwo bukene bugateba bukamwijingira icya kabiri yavuze n'imyemerere ni ikintu gikomeye cyane kandi nicyo gituma n'amaporogaramu akomakomeye kandi meza ashobora kugira icyo avuyemo yo kwigisha abantu kurondoka ku rugero ku muvuduko usanzwe ahanini yamafatira ku mico y'abantu nicyo gituma ari amaporogaramu kugira ngo agire icyo ashyitse ko ishobora gutwara imyaka myinshi itanu iyo binyarutse cumi n'itanu mbere ikanashyika na mirongo ibiri kubera ko kurondoka n'ibintu bifatanye n'imico n'ibintu biri mu mico y'abantu ariko rero iyo nicyo cyiza cyo guteza imbere amashuri kuko nk'ababyeyi barungitse abana ku ishuri barateba bakabona kandi n'abo bana hagati yabo barateba bakarengera ubwo butandukane bw'ibitsina kabona ko umukobwa ari umwana nk'abandi umuhungu ari umwana nk'abandi yanda guha akarorero mfatiye ku kugeneye imico yagiye ahindagurika ngaha mu Burundi
mu bice ku mayange
kera bafatiwe
yego mu bice ku mayange
yego nka kera urabona nk'umuntu akuze naho yagwara akaza kwivuza nk'igitega mu gisagara yashobora kujya kwaka indaro ku mukobwa we ko cyaragira ariko ubu araza akaka indaro ku mukobwa bakamuvuza gushika akire n'iyo adakize bakamutunga numva rero muri icyo gihe nta budasaba ukiriwe hagati y'umukobwa n'umuhungu nari gushobora gutanga n'ubundi burorero bwari gutuma iyo mico igira tezura kutuboha nk'uko yari ituboshe kera
tufise ku murongo wa telefone Fiston uratwumva
yego ndabumva ndi ku murongo
uri Burundi
yego ndi Burundi
ufise ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza
bo mu bisanzwe cyari nk'icyumviro
mugishikirize
yego bo sinja kuri abagenzi banje ibyo ariko baravuga kuko tugerageje kuraba situhura muri Afurika hari ikintu tuba tugiye uko ababyeyi benshi baba biyumvira yuko en fait iyo byaye ni richesse oke igihe cya kera cyarahebye kera niho ubyaye ukabyara abana babiri batatu batanu wabona umwenda ni richesse zike hariho uburongerero mugabo umwe bikaba byarahindutse ikintu cya nyamukuru rero gye mbona ubukene hajya anye nibwo nico kintu cya mbere giteye isibe ubukene iyo amaguverinoma yarakwiye gushyiraho le politique de bonne gestion kugira ubukene surtout mu bantu bugabanuke icyo gihe kimaze kugabanuka nta bantu bajya babakikirwa muhira urabona umugore n'umugabo birirwa iminsi yose muhira ukuntu bishobora kurangira ibyo bishobora kubuza yuko bashobora kubyara abana benshi ikindi nacyo ni religion burya religion ifite uruhare rukomeye mu bintu by'ubwirirana by'abantu ku isi religion abantu benshi surtout
mugerageze gukoresha amajambo mu kirundi mugerageze kuvuga mu kirundi nka religion idini
yego amadini imyemerere cyane ukuntu abantu twemera iby'amadini cyane cyane bivanye n'inyigisho twahawe kuva kera gushika n'uyu mwanya urashobora gusanga amadini afite uruhare rukomeye cyane mu bintu by'irondo by'ubwirirana by'abantu gendi baza ko amadini abarengera amadini barashobora kugira icyo bashikirije abantu bafite bakagira aho bavuye naho bashitse muri icyo gihe kontina yacu Afrika irashobora gupunguza ibintu by'imbyaro by'igwirirana ikindi nacyo icyo umubyeyi mbeno byita gute imico burya imico n'ikindi nayo nyine iri mu bintu bituma habaho igwirirana ry'abantu kuko umenga kenshi muri Afrika kubyara vraiment twabigize umugenzi rero byiza abantu twohindura ingendo tugahindura ingendo tukamenya ati imwe iyo tudakunda iki ntigishoboka komsa ugiyosanga muri twasho ibintu by'ibwirana ry'abantu byapfunguye sino atari uko aho tubyigira dushyize
murakoze Fiston
ego murakoze
nibaza ibyo yari karavuga Fiston nk'ibyo mwari ko murasegura ku byari byavuzwe na Benjamin sinzi ko akomwe kongera ko kucyumviro cha Fiston
ikimico singa ugaruka ko gukomera imbejeje kukivuga n'icy'ubukene nsa n'uwakivuze nagomba kunganira ibyo byiyumviro byiwe kandi nibyo naje ndabibona nkawe kwico cy'ubukene ya kigarutse ko ahanini hariho ubukene hakaba n'ingene ibihugu byacu bitunganijwe no muri ubwo bukene nyine yaba ibihugu byari bitunganije ukundi hakaboneka nk'amatara hakaboneka nk'ahantu abantu bahurira ku mugoroba bakinira cyangwa bashobora kurangira yireretsi muri ubwo bukene hariho uburyo bw'uko abantu bubaho ukundi batabayeho ariko mu gihe izuba rirenga umuntu wese agacata mu rugo iwe yumvikana yuko abantu babandanya babaho kandi bigenza ko bamwe bigenza kera baronka umwanya wo guhana ibyumviro baronka umwanya w'ukwigishwa kuko ku murango umwe wese aba yiriwe iyo yari ahari harakenewe rero ko haboneka nk'ibigo no muri ubwo bukene nyine bashobora gukoranya nk'abantu ku mugoroba bakabigisha inyifato zijyanye n'ibihe tugezemo n'ubukene barimwo n'irwirana ry'abantu nyine tugezemo aricyo gituma uguteza imbere ibisagara biri mu nyishu ya mbere y'ikibazo cy'igwirirana ry'abantu n'ibyigwa bihari niyo habaye rosansima z'abantu biragaragara yuko n'abantu baba mu bisagara bategera n'ingoga iki kibazo kigirana ry'abantu gusumba abasalamu bisagara kubera ko mu bisagara ubujimu bamwe burakwigisha guharura byose kugira ngo ube ngaho uje hariya n'amafaranga ayo matara n'amazi nayariha naho utoba ufite ibombo murira ugiye kuvoma ku ibombo rusange urariha ugacu usanga rero icyo ari cyo cyose kirakwigisha guharura iyo rero utanguye kumenya guharura mu buzima niho utangura kumva yuko umwana wongeye ko agiye gutera ubukene cyangwa azokonza abo wari usanganye kuko uburyo butaba bwiyongereye rero ni ikintu gikomeye cyane icya kabiri ikindi agarutse ko ni n'amadini ikibazo cy'amadini uko yakivuze nagiye niko ndakibona ariko ahanini hariho ugusamara kw'amaleta kuko mu bihugu byose abajejwe gutunganya intwaro y'igihugu n'abajejwe gutwara icyo gihugu rero ku bibazo bikuru bikuru barategerejwe gutanga intumbero bikibuza ko amadini yobandanya yigisha mugabo ntacobuza yuko naho ariko wigisha ibyo bibiri yivuga ikibazo kigwirana ry'abantu wogigisha kuko ibintu by'ibiharuro bigaragara kuko nta mupasitori cyangwa nta musaseridoti cyangwa nta mushe ashobora gusigura yuko ejo abarundi dushobora gushika miliyoni 50 tutararyana cyangwa dushobora gushika miliyoni 50 tukibayeho uko tubayeho ubu hanyuma bigashoboka nta n'umwe ashobora gusigura yuko uko nk'uko Maltese yabyerekanye uko abantu bagwirirana siko ishirikira gwirirana nta muntu asiruka idini kanaka atazi ko itongo rihera atazi ko itongo ryaga ibyo bintu rero birashoboka ko amaleta abiganira n'abajejwe amadini hanyuma inyigisho zimwe zimwe bakazihindura kuko no ku byereke by'amadini yabo hariho inyigisho bagiye barahindura no mu by'ubuzima bw'abantu rero bw'abanyagihugu ntacyo uza ko babihindura kandi noneho nta kundi amadini yoja hejuru ya leta na rirya atandukanye.
Alexi aratwakuye. Alexi uri he?
Muri Noro Kivu Kongo hagana i Goma.
Ikibazo icyumviro
ndumva sinumva ikibazo neza.
Ufise ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza?
Turiko turavuga
ku byerekeye igwirirana ry'abantu ku isi n'iterambere na cyane cyane turiko turavuga ku karere ka Afurika no mu karere kacu k'ibiyaga binini.
Kugwira kw'abantu n'iterambere.
Ego.
Kugira kw'abantu kuratandukanye cyane n'iterambere dufite. Iterambere dufite riri hasi cyane ku mubare w'abantu wiyongera.
Bandanya.
Iterambere dufite riri hasi kuruta ubwiyongere bw'abantu dufite.
Kubwanyu mubona ingaruka ari iyihe? Ingaruka y'igwirirana ry'abantu ku iterambere ry'abanyagihugu?
Ingaruka y'iwacu dufite muri Congo, muri Congo ingaruka dufite urasanga abavuka ari benshi, abakura ni bakeya, usanga abapfa ari bo benshi, nta basaza baba bari benshi muri Congo.
Murabona ko bifite ingaruka rero ku iterambere?
Bifite ingaruka cyane kuko urabona abavuka ni benshi, abakura ni bakeya, abasaza ni bake muri Congo. Ntabwo iterambere urumva riri hasi cyane, piramide irabirinduse irareba hejuru. Iyo havuka benshi hagapfa benshi hagasaza bakeya urumva ni ikibazo.
Murakoze, turabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Murakoze namwe.
Tubandanize kuri Jean Mugisha. Uratwumva Jean Mugisha?
Murakoze.
Jean Mugisha uratwumva?
Ndabumva neza cyane nta kibazo.
Uri he?
Ndi muri Zambia.
Ufise ikibazo bazo mutumire cyane cyumvishikiriza?
Oya, sani cyo cyikiriza kuri ibyangwa na by'abantu bije ihamwe n'iterambere. Cyane cyane mu karere kacu ka Afurika y'Ubuseruko mvuga cyane cyane mpagaze ku bihugu byacu bibiri u Burundi n'u Rwanda. Ibihugu n'ibindi ibihugu byacu bifite abantu bari kugurirana ku muvuduko urenze cyane cyane mpagaze nko ku Burundi ari naho nsanzwe mvuka uraza u Burundi butera buba buto ariko abantu kugurirana ni byinshi kandi uraza ikindi iterambere riri ku muvuduko wahaje ko abagwaruka n'igihe mugabo kugira icyo moko kugira gutegeka imbere cyari kwizindira cyagihugu ni nta kihari kibuye ku kugirana abenshi y'ubyabo kandi byongeye n'ubumenyi bafite bwo kugira ngo bategeke cy'igihugu ibiye nko ku makuru asa n'abagiyeho no munsi gushyandanzi wa mbere nabo nkankaza yuko mu gihugu cyose ngo ategeze kuba afite ngo murima azorima mu gihe cy'izuba ubungana n'imetero 200 kuri 10 ikaba nk'itegeko ryayo ariko rabe ni ubuze n'iyo metero 200 ni gatoje na hafi iyo nibaza yuko leta imaze ako yoguma ibona yuko abanyagihugu bakaruka gukora imirimo ahubwo ukwifurika gukora imirimo niko yoshya n'ingufu n'ibyo kugirana n'abantu bafata ingingo ati umuntu ateza kubyara abana bangana uko kugira ngo najyakira mbere igira aho
Turaba turabashimye ku cyumviro cyanyu.
Okay, okay, nagi tumire.
Mukivuga ko iki mutumire cyo cyumviro cha Jean Mugisha.
Jean Mugisha ba kibazo yabagije kandi ibyumviro byiwe nibaza ko ari byo birarashe. Yerekanye yuko mu byukuri ugwaruka rusa n'urutabona iyo rikorwa rya mu byerekeye giterambere icyo gifatanye n'ibibazo bibiri ikibazo cya mbere n'ingene babayeho mu buto bwabo haba kugene bariko bariga haba kugene bavugwa haba kugene baronka ibyo bafungura kuko ibyo ni ibintu by'inkoramutima kugira ngo umuntu ategure kazuza kiwe ategerezwa kubanza gukura neza gukura neza nabyo bisaba ibintu bitatu bisaba kugira amagara meza nayo nibyo harakenewe yuko urwayo wifuza mugabo cyane cyane amagara meza intango yayo no kugira ngo ukajya kwa muganga gake kabaho kubera uryama heza kandi ugashobora kurungiza ifungura bikwiye naho kumbure bitoba ari byiza cyane hanyuma ugaca uronka ishuri rimeze neza ukiga ibyo by'ukwiga rero ndazi nkaho mperere ngaha mu Burundi ni ibintu biriko biratituka uko imyaka iza niko bitituka kuko abantu biga ari benshi cyane mu ishuri hanyuma n'amaprogramu agahinduka cyane ukamenga basa n'abajuragizwa aricyo bituma bamwe bamwe baheza bakagiraho baheza amashuri yabo mugabo ugasanga ubumenyi bafise sikirenga ibyo rero nibyo bica bituma niyo bariko bararaba kazoza kabo batabona iyo bajya n'iyo bava icya kabiri kibituma nari nakivuze mu ntango ni guverinansi y'ibihugu ni byiza yuko abatwara ibihugu bitaho ibibazo by'iterambere y'ibihugu bajejwe mu kwitaho ubitayeho ibyo bibazo ni ngombwa ngo bazokwiteho kazoza k'urubyiruko kazoza kugwaruka kanatsinda nibwo ruba rufise ingufu kandi niguruwa ruhanzwe nako kazoza nyine rero iyo hatabaye imigambi irashe yo kugira ngo yihutere imbere abo ba ugwaruka gwiteze imbere naho usanga baca barondera guhunga igihugu bakiburaya cha mu bindi bihugu bya Afrika batazi neza yuko iyo aho bashikira hazobafasha gutera imbere.
Murakoze.
Ndarutse ku bibazo bya Alex nawo yavuze ikintu gikomeye cyane. Yavuga ati ari Congo havuka benshi hagapfa benshi. Ibyo ni ibintu bikunda gushika mu kintu bita regime demographique primitif ku mibereho ya kera, mbere yuko abantu baronka ibyo bafungura, mbere yuko baronka ingene bashobora kwivuza. Ibyo rero bikaba bikimeze gutyo mu bihugu bimwe bimwe bitaratera imbere, cyangwa usanga intwaro zititaho neza ubuzima bw'abantu. Kuko mu by'ukuri nka Congo uko ingana ya uwo isikura ukundi agakwiragiza amabarabara, umutekano ukaba ukwiye, ni igihugu kitateza kuba gifise ingorane zenyizo kuko baraba benshi ku buryo bagundana, ku buryo babura aho barima, ku buryo bubura ibibabeshaho. Mugabo kubera ibyo batabifise, kumbure badafise umuyagankuba, kumbure badafise amabarabara, kumbure badafise ibitaro aho bivuriza n'ababavura, kumbure mu bice bimwe bimwe umutekano udakwiye, uca usanga rero bariko babaho uko batategerezwa kubaho ubu. Ari nacyo bituma yahereye kuvuga yuko mu by'ukuri igwirana ry'abantu riri hejuru y'iterambere. Nigiteye ubwoba rero ibi bintu by'uko havuka benshi hagapfa benshi bituma haguma icyo mu Bifaransa bita la peur demographique, abantu baguma bafite ubwoba bw'uko bariko barahonda, ugatusanga bitayeho kugwirirana batitayeho kumenya ingene bazotunga abana bazokwibaruka, kubera ko bafite ubwoba yuko mu bazobyara abazosura ari bake, agacusanga isi yuko yobyara benshi. Kandi mu by'ukuri ikibazo atari uko yari yabyaye bake, ari uko gusa ingene babayeho haguma hapfa benshi.
Ego ndashaka ndababaze kubijanye n'imigambi yo kuvyara ku rugero, hari ibihugu byinshi byarayishyizeho muri Afrika, natwako turavuga uwo muvuduko w'ukugwirirana kw'abantu muri ibyo bihugu ikana mu karere kacu, ni kuki iyo migambi itigeze ishika kuca yari igenewe? Nivyo mwari ko murasigura by'imico by'amadini cyangwa hari ibindi muri make?
Iyo migambi nibyo muri Afrika baragiye bayihugu imwe imwe byaragiye birabifata, ariko bihake yagize ishishikako kubera kumbura imico. Yego nibyo ku isi hose navuze yuko ikibazo kubyara ku rugero ari ikibazo ahanini gifatiye ku mico, kandi imico idashoboka ibyakira n'ingoga. Mugabo ikindi kibazo ni ngene iyo migambi ishigwa mu ngiro. Hariho ibihugu usanga byigisha ibyo byo kubyara ku rugero, mugabe ikabyigisha nk'ukwikurayo, ukamenga ntibibyemera, bakabivuga bacako ntihagire inyifato ishemeye abategetsi bafata ngo batange akarorero, haba mu mvugo haba mu ngiro, y'ukwerekana yuko koko ibyo bavuga ibyo babigisha babyemera. Ndagufatiyeho ngaha mu Burundi, guhera mu mwaka w'2005 haraje imigambi ibiri yorohereza imiryango. Umugambi wa mbere wari uko mashure yo hasi abana biga batarishe amafaranga. Umugambi wa kabiri wari uko abana bakiri bato bavugwa ku buntu, eka n'ababyeyi babibarutse nabo nyine bavugwa ku buntu umenga ni mu nyuma y'imyaka 5.
Yego.
Iyo migambi ubwayo ni myiza.
Yego, mu bice kumayange.
Imigambi nyiyi ngo ntubwire abantu yuko batagifatanije no kubyara ku rugero hazogera igihe nayo nyine igasendwa. Niho havuye uko abana baza ku ishuri akabura aho bicara, ugasanga icyo bari bakize nicyo basubiye kugwara, guko abigisha n'abatwara amashuri baca batuma amafaranga yo kugura intebe, kubera ko nibyo baje kwiga ku buntu mugabo nta wabigishije yuko batagabanije umurindi wo kubyara, bazoha babura aho bicara mu ishuri, bazoha babura aho bigisha, leta izohava amafaranga yo kwigisha yo guhemba abigisha kera ibintu nk'ibi. Nicyo kimwe kandi n'uku kugura abana n'ababyeyi ku buntu, bari gushobora kuvuga tuwa mbere azovugwa ku buntu, mugabo wa kabiri kumbure azo umubyeyi azuri inusu leta imuri inusu, guhera ku wa gatatu umuntu yirihire byose, kugira ngo ababyeyi nabo bibize mu mutwe no mu bwenge bwabo yuko uko abyara benshi ariko bizomuzimba afatiye ku buryo azobafise, agaca amenyeraho kugira kuja kubaza mu bigo bijezwe ati mbega nubigenza gute kugira ngo bagarikire ku mwana wa gatatu, uko abona ku wa kane azomuzimba gusumba babiri cyangwa batatu ba mbere.
Nago mandababaze imbere ko turangiza ikiganiro, niyihe ngaruka igwirirana ry'abantu rifise ku bijanye n'ibidukikije, twavuze ku iterambere ku bijanye n'ibidukikije? Ingaruka y'igwirirana ry'abantu ku bijanye n'ibidukikije environment,
ku bijanye n'ibidukikije hoho ni ingaruka mbi cyane, kubera ikintu kimwe burya ikituka ry'ibidukikije ni ikintu kiba mu mwanya muremure cyane, kiragoye rero kumvisha abantu, kiragoye kwereka abantu. Umuntu iyo akuze arakubwira ati igihe twari abana uru ruzi ntitwarujabuka none ubu rwarakamye, ariko ku munsi cyangwa ku mwaka ntiyigeze abona ingene rukama, arakubwira ati harya haramera hari imizi ibiti byitwa ukunuku cyangwa itongo ryacu twararimamwo ibintu n'ibi ariko ubundi bikimera, ariko n'ibintu byaje buhoro buhoro gushikaho abona ko byabaye gutyo mwaka ku mwaka atigeze abibona. Rero igirana ry'abantu byafise ingaruka ikomeye cyane ku bidukikije, kuko ibidukikije nibyo bidutunga, turinda ku isi, twivuza mu miti twashe, haba mu ishyamba haba mu byo twarimye, inka tworora cyangwa imene ibikoko tworora birisha muri ibyo bidukikije nyine, rimwe rimwe bagaturira n'amashyamba, hanyuma rero ugasanga uko isi twayisanze uko tugwira niko tuyihindura, niko tuyititura akazogera ahantu tubura amazi nk'akarorero ngaha mu Burundi, kubera amashyamba asigaye ari make, iyo imvura iguye umuvo uradutwara imirima ukatwononera amazu ukadutwara ibintu byinshi, ariko ryamara iyinga ryaka kubera ko amazi atakironka ahanyurira ngo ashike mu kuzimu, kubera yatembye akagenda, tukagira kubabazwa n'imvura mugabo tukongera tukababazwa n'izuba, tukabaho nk'abari mu bugaragwa kandi byongeye tubaho nk'abatwagwa n'imvura nyinshi.
Murakoze
kubera ko ibidukikije byahinze.
Murakoze cyane. Yari umutumire wacu Professor Evariste Ngayimpenda, yigisha ivyerekeye igwirirana ry'abantu kuri Kaminuza Université du Lac Tanganyika ari i Bujumbura mu Burundi. Tukaba twariko tuvuga ku kibazo c'igwirirana ry'abantu n'iterambere, isano riri hagati yavyo, hamwe rero n'ukugene cyane cyane ivyo bintu byifashe mu karere ka Afrika no mu karere k'ibiyaga binini ku mwihariko. Ndashimiye rero mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro, abashoboye guhamagara bagaza ibibazo bagashikiza n'ivyumviro n'umutumire. Ndabatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukurindira mwese, mugira ibihe byiza.